Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 30 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2019. Ku maradio yanyu mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41 ndetse no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi no kuri internet www.radioyatuvewa.com. Amakuru rero, abantu bane barishwe mu kinama mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, ababishe ntibarafatwa.
Izo nkora barazimaze gukora ico caha zashe zigenda, ariko abajeje umutekano bariko barakora ibishoboka kugira ngo ako kagwi k'inkora bara gafatwe gatuzwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane.
Uyu ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu yizo nkuru nziza. Mu Burundi kandi leta irateganya ko amafaranga 80% kuyo izakoresha mu mwaka utaha azava mu gihugu imbere. Zoreo za ringingo z'ingenzi z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa ariko n'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Louise Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Umwe mu bakuru b'abarwanya leta ya Sudani yaratahutse mu gihugu ciwe, naho mu mwaka w'ibihumbi 2014 yari yaraciriwe ugo gufa, kandi yemeza ko azoguma mu gihugu naho abasirikare bafise ubutegetsi bamusaba kuva muri ico gihugu. Yasir Arman niryo zina ryiwe, yabwijwe irya Amerika ko ari muri Sudani gufasha gutorera inyishu ukutumvikana kuzotwara leta mfata kibanza mu myaka itatu iri imbere. Armani icegera cy'umukuru w'umuhari SPLMN yashitse Khartoum ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, inyuma y'imyaka 20 yaramaze muri Kenya, ahandi naho akaba yari muri leta ya Blue Nile ya Sudani no mu misozi ya Nuba ku rubibe na Sudani y'umanuko. Armani yatanguye gufata ibirwanisho ku ruhande rw'umuhari SPLMN arwanya leta ya Sudani mu 1986. Gatandatu iyo leta yari irongowe na John Garange. I Khartoum naho ku murwa mukuru wa Sudani banki zose zari zugaye ejo kwa gatatu na banki nkuru ubwayo y'igihugu ntiyakoze. Imashini zitanga amafaranga mu bisagara zimaze iminsi ata amafaranga zirimo. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera utwabo bari mu myiyerekano yo guhagarika ubuzi mu rwego rwo kugabanya kubandanya bona batavuga rumwe na leta bahurukiye mu cyo bise Alliance pour la Liberté et le Changement, bakabandanya kuremera abasirikare kugira ngo bashire ubutegetsi mu minwe ya basivile. Leta ya Norvege yashikirije cyo kwa gatatu ko hari ntambuko zatewe mu biganiro bihuza intumwa za perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe n'izo wo batavuga rumwe Juan Guaido. Mushiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Norvege yavuze ko impande zose uko ari zibiri zerekanye ubushake bwo gutera zije imbere mu biganiro byo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu ca Venezuela. Ibiganiro biba mu gihe hakibandanya icuka kibi hagati ya perezida Maduro na Guaido batavuga rumwe, ariwe mukuru w'inama nshingamateka yitangaje ko ariwe perezida mu kwezi kwa mbere ashikikiwe na leta zumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika kuri 50. Igihugu cya Turukiya ejo kwa gatatu carabohoye mu buryo butari bwitezwe umunyamerika afise ubwenegihugu bwa Turukiya yahoze ari umushakashatsi mu kigo NASA cy'ibigendajuru. Inyuma y'imyaka itatu yaramaze afungiwe muri ico gihugu yagizwa iterabwoba. Serkan Gorge yarekuwe haheze amasaha make perezida Donald Trump avuganye na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Igipolisi cya Turukiya cyahagaritse Gorge mu kwezi kw'indwi mwaka 2016 mu isekeza ryo guhagarika uwo wese yakekwa kuba yari ku ruhande rw'umunyadini Fethullah Gulen yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirizwa na Leta ya Turukiya kuba yashatse gutembagaza ubutegetsi. Ubundi munyamerika azwi ku izina rya Pastor Andrew Bonson yafashwe yagirizwa gushyigikira Gulen nyene, nawe yagiye kurekurwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Sentare ya Iraq ijejwe amatohoza ejo kwa gatatu yarashikirije igihugu cya Turukiya abana 188 bavuka ku banyeturukiya biyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu mugambi wo gutahukana mu bihugu byabo abahoze ari abarwanyi. Abana hamwe n'abagore babo bari bafungiwe mu mabohero yo muri Iraq. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa kiri mu twigoro kwa Turukiya two gutahukana abanyagihugu bacu cyane cyane abakiri bato imbere yuko hahimbazwa umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kwa Ramazani mu ndwi iza. Uwo mudiplomate ariko ntiyatanze igitigiri cy'abarwanyi bamuka muri Turukiya biyunze na ISIS hamwe n'imiryango yabo bafungiwe muri Turukiya, ariko avuga ko bazocirirwa urubanza mu gihugu cyabo. Kurangiza naho abategetsi ba gisirikare hamwe n'abajeje umutekano ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Irani yariko iritegurira kugaba ibitero mu karere k'ubuseruko bwo hagati ahari inyungu za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse, ariko cyatumye hafatwa ingingo yo kurungika abandi basirikare ba Amerika muri ako karere. Mushiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika wifata kibanza Pat Shanahan yashikirije abamenyeshamakuru ko aho yari mu rugendo aja i Jakarta ko baronse amakuru akwiye kwigendereza ko Iran yari kirategura ibyo bitero.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Mu Burundi, ibice 84% by'amafaranga leta izakoresha mu mwaka w'2019-2020 azava mu gihugu imbere. N'umushikiranganji w'ikigega cya leta wabibwiye abashingamateka. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domisiyo niho kubwayo yasiguye ko amafaranga tozo hagati mu gihugu yiyongereye bice 3% ageranije nayo mu mwaka uheze. Insigura tanga nuko ari mu ntumbero yo gutsimbataza ubwigenge mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha. Ariko rero umushinga mateka bacijya nino Fabiano abona ko bisa no kunyaga abanyagihugu mbere bagashobora no kuzokwitwarira leta kuko bayatozwa kugahato.
Amasendika twavuganye yose imyidogo iri mu banyagihugu mu bashikorera imishahara bakaswa amafaranga ku nguvu kubera yuko atakundi bagira mu gihugu hagakunzu kumuhana amafaranga atozwa ku nguvu. Sigura neza yuko atabatanze amafaranga atarabikundwa akaza none afite aho bicaye bari kubariba kuko harimo abari biturire benshi batanze amafaranga kwerekana yuko bito kwabishigikiye mugabo siko biri. Je usha guhonya gukora ikwemeza itegeko rihonyangira umunyagihugu ariwe naje guserukira nanavuze mbega nti umunsi bwo kwitwara ko mwahonyanze ibyirizwa muriteguriye kuburana muriteguriye no gusubiza no kurihinda icyo yakabara muzo wa mwatejo abantu bazaba bitwari.
Kubwivyo mushinga mateka Manchijya Nino ntiyemeje itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2019 ushira 2020 mu nama mashinga mateka yari yaramutse igemeza kuri uyu wa gatatu mu ngoro y'amakoraniro. Eka nabandi baryemeje bafise amakenga. Uhereye kuri Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga mateka yabajije aho ubwo butunzi bw'abanyagihugu buva afatiye ku myaka yahera ibice 52% vyayo leta yakoresha vyatangwa n'abahora bafasha Uburundi. Kubwo umushinga mateka Leopold Hakizimana abona ko ari ingaruka y'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu itifashe neza.
Turavye uruhara rw'abadufasha ni ruto cyane kandi tukivuga yuko ubushikiranganje nyakuba mushikiranganje mushinzwe harimwo cooperation et développement international none ko buryo dufashwa n'amakungu buguma bugabanuka. Twovuga yuko imigendane y'u Burundi yifashe neza n'insi yindi cyane hari ingorane kuko ubwo buryo twaronka bwarafasha ibaze uko no twe tukibukene mu tubwira igituma kumbure butaboneka kandi tukaje tubona icyo twofata insigoro yibyo
umushikiranganje yishuye ko bisa nuko leta yarosa karyo ko kwegeranya uburyo busanzanye mu banyagihugu kandi bamwe mu bashinga amateka babonamwo umukenyuro wa politike muri integuro y'amafaranga leta izokoresha ni mu gihe atamafaranga atekanijwe yabo igihe bahejeje kiringo umushinga amateka Fabiano Banchija Nino abona ko ari kumigwa ku rubuga rw'imyamamazo mu matora y'imirije
biragaragara neza yuko bashatse kuzokwihariza urubuga bonyene kuko abashinga amateka batari mu gabo ku butegetsi udafite imodoka za leta cyangwa za amasosiyete ariho bokwikoza kugira baje ku rubuga kime n'abandi ubwo rero nukuvuga ko bazoja ku rubuga bonyene n'umugambwe wabo wamuri kwa w'akamafaranga abanyagihugu iminsi yose bace bihariza urubuga mu matora yagenze neza kandi atakizwa byagenze kuko abandi batashoboye kuhashika ari gitoro kirazimbye mbeti cyo kiguriki atamafaranga baduhaye mu yoyo yacu nyene twagombye kuba dukoresha wacize hibwirizwa bwa mbere yarabona neza yuko umushinga amateka agize mu kiringo cyo guheza ashobora kurondera gusubira kurondera ikindi kiringo akoresheje uburyo yahabwa uburyo rero banse kubushiramo
amafaranga angana n'imiliyaridi zirenga gato 1,500,000 niyo leta itegekanya gukoresha kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka kugeza mu mpera z'ukwa gatandatu mu mwaka uza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nibwo bwashizwe imbere ariko igisata cyo kungana kw'ibitsina abashinga amateka bidoze ko cyama gisigara inyuma mu mafaranga gihabwa
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi abantu bane barishwe ikanga muri zone Kinama mu mujyi wa Bujumbura harimo babiri bo muri komite y'umutekano muri ako karere mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri Nairobi muri Kenya yakurikiranye inkuru
abishwe bose kwa bane babanje kubohwa nk'uko bamwe mu banyagihugu bavyibonye n'amaso bavyemeza bakavuga kwica ari kimenyetso cuko abagizi ba nabi baronsa akanya gahagije ho gutegura icaha cabo hamwe n'ubwishira mu ngiro ataco binona aba hafi yahabereye ibara bavuga kandi ko bumvise amasasu hafi ingiye cisaho 8 z'ijoro ariko amasasu ntiyari menshi mu nyuma niho vyagiye kumenyekana ko abantu bane ari bo bahazi z'ubuzima umwe muri bo yari mu bagizi ba nabi nk'uko bamwe mu banyagihugu bangaho kukanga babimenyesha abandi batatu baguye muri ico gitero bagizwe na babiri b'abasivile bari mu bagize komite y'umutekano n'umwe yakora mu butike aya makuru aremezwa na Moyiza Nkurunziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro yahamenyesha makuru ari muri komisariya y'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura yavuze ko bateye bari batandatu bitwaje inkozi ibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov kandi ko bari bafite intumbero yo kwiba nahabagize uwo mugwi bamenyekanye igitigiri nta numwe arahagarikwa gushika Moyiza Nkurunziza
izo nkora barazimaze gukora icyo caha zashye zigenda ariko abajeje umutekano bariko barakora ibishoboka kugira ngo ako kagwi k'inkora bara gafatwe gatuzwe kongere gashengezwe imbere y'ubutungane
icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yanishuye abavuga ku rwego avugira rwatevye gutabara
abajeje umutekano barahari kandi baratabaye kugira utabara umuntu afise inkoho afise umugambi wo kwica ntibisaba umwanya munini kuri usanga yihaye ibara yagandaguye abantu kicerekeye coco cyo gucungera umutekano aho hantu ababijejwe bafashe ingingo zibereye kugira ngo umutekano ubandanye uyongera muri ako karere
mu gihe babiri mu bacungera uwo mutano barabasire baguye muri ico gitero igipolisi kirafise ico kibwira imiryango yabo n'abandi bose mu gihugu bafatikanije n'inzego z'umutekano kubuhagararira
Icambere tuvuga nuko ubushikiranganje bw'umutekano buhojeje imiryango yabuze. Kubona bagiriwe nk'ivyo ni icaha twababwiye ko abategezwa gufatwa uko bigenda kose. Hanyuma sho bari ko barahanira bari ko bakingira umutekano w'ivyabo nababo nuko rero dutera intege abo bose baba bahurikiye muri iyo migwi eka nabandi bose ko boja baracira agace igipolisi kuko imbere yuko bakora iryo bara bariteguye barafise aho bazananye barafise bababonye ariko ntibashimye kubaduma kwa gatoke abore no gutera kamo ko abantu nkabo bo badumaho gatoke hakirikare kugira ngo bafatwe batarakora ibara.
Muri zone ya kinama kandi saa zitanu z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hafatiwe imodokari yateye amakenga igipolisi cane leta yamenyesha makuru.
Iyo modoka nk'uko mwabibonye yarahinduwe uko izina yayikoze sikwiri aho bayirondereye isandugu kugira ngo batwaremwo ibitarikwe n'amategeko. Iyo modoka basanze irimwo ibidanzwa bitari bike. Iyo modoka rero nk'uko abari muri bavyemerera bavuga ko yagira urwo rudanzwa rwo mu mpisho aho yava ngaha mu Burundi igaca muri Tanzania ikaruhukira mu Rwanda kongera ikava mu Rwanda ica muri Tanzania igaruka ngaha mu Burundi aho rero ntibaratubwira ico yazana ikuye muri ico gihugu kubera ko amakenga y'ivyo vyose abo bantu bose bafashwe n'inyamiramabi bariko baratohozwa kugira ngo ukuri kumenyekane ku iyo modoka kuko ntitwokwibagira imodoka zagira ziramera nk'uko akarambaraye catuzaniye mu gihugu ibigwanisho zatwara zikura hazijana hariya.
Hagati aho kuri uyu wa gatatu igipolisi cazindutse gisaka mu mihana yo muri karitsiye na zone ya Bwiza hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura. Amasanamu yaciye ku mbuga hwaniro yerekanye abantu benshi bapakiwe mu makamyo y'igipolisi. Mu kiganiro hamenyeshamakuru icegera c'umuvugizi w'igipolisi nta vyinshi yashimye kubivuga ko gusa yavuze ko abantu bafatwa ari badakwije ibisabwa n'amategeko canke batanditswe mu makaye y'ingo. Mugabo yasiguye kuyabajejwe intwaro bemeje ko babazi baca barekurwa. Ku munsi wa mbere w'iyindwi abantu 80 bari muri iyo migwi n'abanyamahanga batatu bari ku butaka bw'u Burundi ataviza bafise barafashwe muri karitsiye ya Jabe yo muri zone ya Bwiza nyene. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda bamwe mu badepite basanga hari ibibazo bya rubanda bidakwiye kugera mu nteko ishinga amategeko. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Ibi bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babivuze kubera ibaruwa umuturage yahaye umwe mu badepite ngo azamubarize ku murundo w'ibibazo bivugwa mu magereza yo mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2018. Nibwo Bwana Clement Nzabahimana yanditse ibaruwa yishyikiriza umwe mu badepite ngo we na bagenzi be bazabaze Minisiteri y'Ubutabera isobanure ku murundo w'ibibazo bivugwa mu magereza yo mu Rwanda. Ibyo birimo icy'ubutinganyi buvugwa mu magereza, abanyururu bakomeje gutoroka amagereza, abanyururu bicwa bajwe n'ikibazo cy'abakubitirwa mu magereza. Bwana Nzabahimana mu ibaruwa ye ngo avuga ko amakuru nk'aya yakesha bamwe mu bafite ababo bafunzwe ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'amaradiyo mpuzamahanga nka BBC y'Abongereza. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ivuga ko ikimara kubona iyo baruwa yatumijeho Minisiteri y'Ubutabera ngo itange ibisobanuro, yabwiye inteko rusange ko mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Bwana Evode Uwizeyimana, umunyamabanga wa Leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera, ari kumwe n'umukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda basobanuye ko ibibazo bivugwa na Nzabahimana mu magereza bitariho. Minisiteri y'Ubutabera yasobanuye ko nta munyururu uraswa kuko Leta yabitegetse, ahubwo ko abaraswa baba bagerageza gutoroka cyangwa kurwanya abacungagereza, kandi ko nta gihano cy'urupfu kiri mu mategeko y'u Rwanda. Naho ku ngingo yo gukubita abanyururu nabyo ngo ntibibaho ku buryo n'uwabikora yabihanirwa. Ku kijyanye n'ubutinganyi, Uwizeyimana asobanura ko iki kibazo kitari mu magereza bitewe n'imiterere ya za gereza n'ababashinzwe ngo babahozaho ijisho. Kubatoroka nabo ngo si benshi ukurikije n'ububari wafunzwe basaga 160 kandi ko n'abagerageza gutoroka ngo barabagarura abandi baracyashakishwa. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererano n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ivuga ko ikimara kumva ivugwa n'impande zombi itahagarariye aho ahubwo ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nayo yahisemo gusura amagereza atandukanye yo mu Rwanda. Bamwe mu badepite bagize icyo bavuga ahubwo bagasanga ibibazo bivugwa nta shingiro bifite kuri bo nta biriho. Ariko perezida wa komisiyo agakomeza kubwira inteko rusange ko impungenge ziriho. Ari umuturage wanditse ibaruwa ari n'umudepite wayishyikirije bagenzi we ngo bagire icyo bayivugaho, bibajijweho bikomeye mu nteko rusange ahanini ngo kuko Nzabahimana avuga ibyo atahagazeho. Depite Theoneste Begumisa Safari agasanga hari ibibazo bya rubanda byagombye kuba byamaganirwa kure bitageze mu nteko. Hari kandi abadepite basanga niyo umwe muri bagenzi babo yatumwa na rubanda yagombye kubanza gusuzuma uburemere bw'ibibazo mbere y'uko bigeza ku nteko rusange. Ibibazo byanditswe na Bwana Clement Nzabahimana bikunze kuvugwa mu magereza yo mu Rwanda. Mu gushaka kumenya uko bimeze nabajije umwe mu bafunguwe mu byavuba aha kandi ngo hari naho yigeze kuba kuriye abanyururu bagenzi be, yahereye ku kibazo cy'ubutinganyi ariko tumurindira umutekano. Ngo hafi imyaka 10 isasobanura ati impamvu inzego zirimo n'intumwa za rubanda zikomeje kwamaganira kuri bivugwa mu magereza. Nzabahimana yandikiye intumwa za rubanda hafashwe icyemezo ko inteko ishinga amategeko ikwiye kumwandikira ibaruwa imumara impungenge ku bibazo avuga hashingiwe ku micungire y'amagereza. Ufatiye ku buryo Nzabahimana yibajijweho ndetse n'umudepite yahaye ibaruwa bishobora gutera rubanda kutisanzura ku nteko, byashoboka kandi ko uyu mudepite watanze ibaruwa kuri bagenzi be bishobora kuzamugaruka ukurikije uko bagenzi be bamwibazaho. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage ba Minembwe muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, barasaba igisirikare cya Congo FARDC kwirukana imitwe yose yitwaje ibirwanisho iri muri teritwari ya Fizi, bavuga ko ariyo iteza umutekano muke mu moko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaston Ngabo ari mu Minembwe araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Muri aka karere k'imisozi miremire usanga buri bwoko bwubatse ku bwawo umusozi, amazu y'ibitasakaje ibyatsi, buri bwoko buvugura ururimi rwabwo rwihariye ndetse bwubahiriza imico n'imigenzo yabwo. Ariko mu gihe cy'imanza z'amakwe ibiri, aya moko atandukanye ku rurimi yarasanzwe atabarana ndetse agashingirana, ariko kuri none ahari ubushuti hari bamwe bashira inzika kubera amakosa akorerwa mu ntambara zigenda zivuka umunsi ku munsi zibasiye aka karere.
Tubanye nabi baraduhagurukiye bose, abafurero, ababembe, abanyindu, ayo moko kwara atatu, ayo niyo adufite ibibazo. Yaduhagurukiye kubera kutwanga. Hari ikindi mpamvu bazo bavuga ngo ngwino ngo turabashitse, ngo turabashitse muri iki gihugu ngo twavuye niba ari Misiri ngo tuzosubira Misiri. Ku impamvu nyamukuru nyamukuru baza batuziza gusa ngo igihugu ni cyabo, ngo nibo baturage bacyo, kandi ubwo buturage bwacyo tukabiberwa igihe bakidutanzemo, abanyindu baje ejo bundi tugituyemo. Ariko bakavuga ngo nibo babene.
Pastor Moza Rukanyaga atangaza yuko abaturage b'abakongomani ubwoko bw'abafurero, abanyamurenga, abanyindu n'ababembe batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe, imibanire yabo igenda irushaho kuba mibi bikurikiranye n'amakosa kugwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yisha inyuma y'amoko.
Imibanire yacu n'abanyamurenga uno munsi wa none ntimeze neza, kuko abana bacu bahaye batwikira badutwikira hamazo. Abana b'abanyamurenge baratwika amazu y'abafurero, abana b'abafurero bagatwika amazu y'abanyamurenge. Ubungu ababyeyi baraho bicaye bari hanze bari kubibanza bitagira amaso, ko baranyagirwa n'imvura, amahuzu yarahiye, imatora zose zarahiye, nta kintu bafite, ahubwo ikiriko kibica n'imvura n'imbere. Je uhaye uvuga iwanje ku ngumana hatwiswa amazi jana ahantu hitwa Imanunga atwikwa n'abana b'abanyamurenge nubwo badutwikiye twebwe ariko nabacu nabo baragiye batwika umuhana w'igakangara batwika umuhana wo kukabingo ababyeyi bose kuturi hanze ntawovuga ngo ninjye wagiriwe nabi ngo abacu bibone bo bafite amaho
mu manama atandukanye akoregwa muri kano karere n'amashyirahamwe yategamiye kuri leta ashinzwe umwe n'ubwiyunge bari bwoko bugenda buhabwa umwanya wo kugaragaza uko imibanire ihagaze aho amoko y'abafurero ababimbe n'abanyindu bashinja abanyamurenge kutabashingira bikino mitabo akorera ishyirahamwe rya depaye rishinzwe kumvikanisha aya moko
ibyo gushingira sinovuga kuko ntibiza bikorwa ku mbaraga ibyo gushingirwa biva mu miturire y'abantu ukundu babanye n'ukundu nshobora kuguheza urugero ko ibyo bavuga nje usimbyemera dufite abakobwa twatanze twashingiye mu mafurero ubu nyina bashidutoranye mu nembwe bafite abakobwa b'abanyamurenge nje nkumva ko mu by'ukuri ikintu cyose ni processus kera abanyamurenge babaga ahantu habo hitaruye kuri none kubera ko dutangiye kwegera na twese turi hamwe imihana ivanze nje nkumva ko ico kibazo cyo nyine kizogenda cikemura si ikibazo twakoresha imbaraga
Usa umuyobozi wa kobine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha yemeza yuko ubwinshi bw'imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri kano karere iri mu bituma habaho igitotsi mu mibanire y'abaturage kuko buri bwoko butuye muri kano karere bugira umutwe w'inyeshamba ubugwanirira Ane Nyamatungo ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 68 y'amavuko asanga leta ya Kongo ari iteranya aya moko atuye muri kano karere kuko yananiye kwambura intwaro imitwe yose y'inyeshamba
ikintu dusabye leta ngo yake bamayimayi abakure bakimunda yake nabo bana bacu batwane ariko batwigwaneho kandi yatumye bagenda kwigwana naga tote soka bakurero bari babamaze bagafata abana mu biraro bakabatwikira mu biraro bagafata inka bagashora inka bashaka yose
mu rwego rwo gushakira amahoro aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikomeje kohereza abasirikare muri mwe mu bice byagenzurwaga n'abagwanyi babo Mayimani ndetse na Gumin nubwo kitara tangira kubaraza ndetse no kwambura abatunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko Vedace Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara kivu amajyepfo
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe Icenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero nshuti zacu nahadushoreje amakuru y'iki gice cy'isaha cya mbere cy'uyu munsi wa kane. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu We'll be right back.
yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona